Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Abantu barenga amajana abiri nibisekeza ndondeza gemeza ko babuzwe irengero mu Burundi kuva mu 2016 mu gihe kuri uwa mbere igenekerezo rya 30 myandagaro isi yose izohimbaza umunsi mpunzamakungu wahariwe ababuzwe irengero mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 28 myandagaro mu 2021 twashimye kuvuga ibijyanye n'icyo cyaha cyo gutuma abantu babugwa irengero icyaha gikogwa n'abari mu ego za leta hamwe n'abacuditse na leta nyene muri kumwe na Emile Nibasumba ndabahaye ikaze mbega kugira ngo bivugwe ko umuntu yabuzwe irengero biba byagenze gute ishira hamwe mpuzamakungu ONU rirabisigura nkuko tubibwirwa na Eloge Divin Remesha
kubwa ONU kugira ngo havugwe ko umuntu yabuzwe irengero aba yahagaritswe yapfunzwe yanyurujwe cyangwa akabuzwa umwidegemvyo mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose bigizwe n'abakozi ba leta cyanke bikozwe n'umuntu cyangwa umugwi w'abantu bahawe uruhusha cyangwa bashigikiwe na leta ivyo bigakwirikirwa no kwihakana ivyabaye no kwanka kuvuga iyo wafashwe ari agashigwa aha amategeko abatagishoboye kumukingira muri icyo gihe ku ruhande rwaryo Ishyirahamwe mpuzamakungu Amnesty International rivuga ko mu kibano canke mu nshuti bataba bagifise amakuru y'ababo babuzwe irengero inyuma yo gufatirwa mu mabarabara canke mu mihana yabo kenshi ababuzwe irengero ntibaheza ngo basubire kuboneka n'ikibarindiriye ntawoheza ngo akimenye kenshi baraborezwa igufa bakaruhira kwicwa kubugwa irengero bisigaye bikoreshwa n'abafise ubutegetsi nk'umukenyuro wo gutera ubwoba ubwo bwoba buraheza bugashwara abegereye imiryango yababuze ababo cyo kimwe n'abanyagihugu muri rusangi nk'uko Amnesty International libandanya ribivuga mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 abenshi mu batavuga rumwe na leta muri politike abaharanira agate y'akazi na muntu umumenyesha makuru n'abandi banyagihugu barabuzwe irengero ubutegetsi bw'u Burundi nabwo gushika uno munsi bukaba atamatohoza kuri ico cyaha burakora gushika naho buhakana ko atabubugwa irengero mu gihugu ishyirahamwe Fokode ribicishije mu keza ryaryo ndondeza yerekana ko kuva mu mwaka wa 2016 abantu barenga amajana abiri babuzwe irengero mu Burundi muri abo abagera kuri 30 babuzwe irengero kuva mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi
kuva mu 2016 ishyirahamwe Fokode ribicishije mu isekeza ndondeza ritohoza ibijyanye n'ababugwa irengero mu Burundi bagenzi bacu bo muri Radio Inzamba na Television Renaissance babajije urongo iryo shirahamwe Pacifique nini nahazwe kwibiriko biraba muri kino gihe bitoba bisa n'ivyabaye inyuma y'amatora yo mu 2010 aho abanywanyi ba FNL aribo byakoze ko cyane
akanya kose uzamva ngo hari umuntu anyurujwe uzamva ngo hanaka ngo hari umuntu yahagaritswe uzamva ngo hari umuntu babuze yagiye wabaza baribo no muri kino gihe ukumva ni abanywanyi ba CNL ya gatogwa sanyene hakabamwo n'abanywanyi ba MST n'abandi atavye imigambwe usangira kwiravugwa ko barimwo muri kino gihe umuntu rero arashobora kubona ko hari hisano muga umuntu akabaho n'ibihushane ibihushane nuko mu 2010 ibiziga vyaratogwa vyaraboneka n'inyuma yaho ariko muri kino gihe abantu baranyuruzwa nta umenya iyo bajanywe icyo nico nombora mbona ko bitandukaniye ko gusa nayo ubundi mbona ibiriko biraba bifise ishusho rinini cyane hanyuma uravye insiguro ishora kuba iri nyuma yavyo mu 2010 umvaho twari tuvuye mu matora nyene ko byarabandanije 2011 12 gushika kuri 13 intumbero yaboneka kwari gusambura gose imizi n'inkingi z'umugambwe FNL yagwasa kuko batinya ko umugambwe ushobora gukomera bagasanga mu yindi myaka barahiganywe bashaka guca amaboko agatongwasa abura bakoresha mu gihugu hagati hanyuma n'abantu baba FNL batinye babone yuko kwa mu mugambwe bishobora kwakwegera ahubwo batere bahungira muri CNDD-FDD nivyo vyaboneka ico gihe kwa rugutuza aba FNL no gukingufu uwo mugambwe.
Pacifique nini nahazwe avuga ko naho ubu ivyo kunyuruza abanyagihugu biji nyuma y'amatora nko mu 2010 hari uwundi mugwi w'abanyuruzwa wiyongereye ko
umuntu aravyo ko amatora aheruka yagenze biraboneka ko umugambwe uri ku butegetsi ushobora kubutinya cyane CNL bakaba rero bagenda gahoro gahoro bagenda bafata abantu bafise ico bamaze muri uwo mugambwe abantu bashobora guhuza abantu benshi abantu b'inkerebutsi ndavye nk'ibyashikiye Elia Ngomirakiza atwara umugambwe CNL muri commune Mutimbuzi yari umuntu w'inkerebutsi twebwe twayitumutse cyane twaraganiriye kenshi yaratabarije abantu benshi cyane bari bagiye banyuruzwa muri uwo mugambwe yari umuntu umva kwitwaritsa umugambwe wiwe yari mu mugwa bagejejwe umutekano w'ingendo za Gatongwasa mu gihugu hagati kandi muri iyo serire y'abagejejwe ingendo za Gatongwasa siwe wenyene hari nabandi dufise bari bagiye baranyuruzwa nka kujya kwa Elia nabandi rero bagenda bafatwa bo muri CNL nabantu bona babafise akamaro kanini muri uwo mugambwe ubundi mugwa wa kabiri w'abantu baboneka bari ko barabugurengero nabantu menga begereye MSD n'abashora kwabegereye umuhari Red Tabara muri kino gihe biboneka ko ubutegetsi umengo burafise ubwoba bw'ibitero bukaba butabona abagira batere abaribo ukacumenga bugenda buracyakisha cyane nta umenya ko ari ibintu by'abaregana cyane ari binyoma babesheranira mugabo hari ico kintu cy'abantu ariko barafatwa bagirizwa ngo barakorana n'imigwi y'abagwanye je rero ngirageje gusigura ibiriko birabubu mbona ku bwa mbere harimo iyo ntumbero y'ukwaka ingufu n'ubu umugambwe CNL no kutera ubwoba hakaba ari ntumbero ya kabiri y'ukwikeka abantu bo bashobora gukorana n'ikirobeli n'imihari y'abagwanyi mu gihe ubutegetsi butabona abo bantu baribo ukamera nk'ubucyacisha bukaza burafata abantu benshi cyane impanuro yonyine no utanga nuko ivyo bintu bihagarika kuko be nivyo no muri kahise ntacyo byashoboye gukiza ahubwo bitera bigwiza abashavuye bigwiza nabo hava be bajya no muri iyo mihari kubera ishavu n'akarenganyo kaba karimwo guhonyora agateka kazi na muntu ku buryo bukabije be nubwo bivyara akazika mu mitima y'abarundi ejo kashora kudushikana ahantu habi cyane aho nubwo butegetsi butazoshobora kubihagarika
mu butumwa bujanye n'umunsi wahari wababuzwe irengero bucuhimbazwa umunyamabanga mukuru wishira hamwe mpuzamakungu ONU avuga ko icyo cyaha kibandanya gikoreshwa ku isi rimwe rimwe nk'icyitwazo cy'ukugwanya ubwicanyi n'iterabwoba ariko Antonio Guterres agasigura ko ugufata umuntu akabugwa irengero bibujijwe mu buryo ubwo ari bwo bwose n'amategeko mpuzamakungu aha rero akaba ari naho ikiganiro ku isoko kigarukiye turabashimiye mwese mwaduteza biri mwari kumwe na Emile Nibasumba naho ubuta
cyari ikiganiro ku isoko.